Yeni Radyo İzmir'de Amerika. Radyo İzmir'de Amerika bugir Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Njuti zacu mwaramutsa mahoro. Ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25.31 na 41. Mu Burundi Leonard Manirakiza niwe yahawe imirimo yo kuba umushikiriza manza mukuru wa Republika.
Umwanya wo kwerekana icyo bashobora guterera kugira ngo ibintu bihinduke ritararenga rero nta uritera ingata umuntu nibaza yuko yobaha umwanya akaraba ibyo bakora.
Uyo ni umunyamategeko Dieudonné bashyiraho isize yahoze ari cyegera cy'umukuru w'urwego rw'abanyamategeko muri Afurika y'ubuseruko, akaba ari no mu runani Kabibe rubukiyemwo abashingwa manza baburana ku byaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu. Leta y'u Rwanda yatanze iminsi 15 kubakorera ubucuruzi mu karere ka Rubavu muri centre y'ubucuruzi y'amahoko ngo babe bakuyeho amazu bakoreramwo. Muri Kenya umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga yiyamirije inguvu yita iz'umurengera. Igipolisi cya Kenya gikoresha mu guhagarika imyerekano yabiyamiriza iduga ry'ibiciro n'ubuzima buzimbye muri ico gihugu. Abategetsi bo muri Iran bahagaritse abantu batari bake bo mu idini rya Bahai babagiriza gukorera iperereza rya Israel. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Kenya umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga yiyamirije inguvu yita iz'umurengera igipolisi cya Kenya gikoresha mu guhagarika imyerekano y'abiyamiriza iduga ry'ibiciro n'ubuzima buzimbye muri ico gihugu. Kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka runani ngo batavuga rumwe na leta Azimio barakoze imyerekano y'ukwiyamiriza imigambi ya Perezida William Ruto rimwe na rimwe yavuyemwo gusahura no guhangana n'igipolisi. Kubwo runani Azimio abantu n'imiburiburi 50 barishwe kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Amara hisunzwe ibiharuro bitangwa n'igipolisi, abapfuye bagera kuri 20. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru b'abanyamahanga ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi, Raila Odinga yatangaje ko abanyakenya bariko bibonera n'amaso yabo inguvu z'umurengera z'igipolisi zitari bwibonekeza imbere yaho. Yavuze ko abapolisi n'imigwi y'inkozi z'ikibi barashe barica canke bakomeretsa abantu batari bake. Atangaza ko benshi mu bishwe atabigwanisho bari bitwaje. Ku bwa Odinga izo nguvu z'umurengera n'ubwo bwicanyi byakozwe cyane cyane kubo mu bwoko bw'abaruwo aturukamwo. Mu kwagiriza abatavuga rumwe na leta ko bariko bakokeza ubwicanyi n'uruhagarara, Perezida William Ruto yaremeje ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye ko ashigikiye ko igipolisi gitegerezwa gufatira ingingo zikomeye inkozi z'ikibi abatera akajagari n'abo bose bashaka gutera akajagari mu gihugu. Mu Bushinwa umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga Qin Gang yakuwe mu mabanga yiwe asubirirwa na Wang Yi yari yakuwe muri ayo mabanga. Ntacyo atangajwe cyerekeye impamvu z'iryo hindurwa. Ibindi tubibaza Geoffrey Mutagoma.
Itangazo ryashyizwe hagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri mu masaha yaho ntiryavuze impamvu Qin yakuwe ku mirimo ye. Gusa izi mpinduka zije nyuma y'igihe cy'ukwezi atagaragara mu ruhame n'ibihuha binyuranye bivuga ku buzima bwe bwite n'abakire babe mu bya politiki. Iyi minisiteri ntiyavuze uko Qin yaba amerewe cyangwa aherereye mu rwego rwo kubahiriza amahame y'ishyaka rya gikomunisiti riri ku butegetsi ku byerekeye kutivanga mu buzima bwite bw'umuntu. Ntibyoroshye kandi guhita amenyekana imvano y'izi mpinduka amashirakinyuma muri iki gihugu inzego za politiki zitamenerwamo kandi ubwisanzure bw'itangazamakuru bukaba bugerwa ku mashyi. Qin akuwe ku mirimo ye mu gihe politiki y'ububanyi n'amahanga y'Ubushinwa yari mu bihe by'impundura yo kugira ijambo rihamye mu ruhando rw'amahanga kandi yari ku isonga yabyo.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa mbere yatangaje ibihano mu by'ubutunzi ku basirikare batatu bo muri Mali bari mu mushikiranganji rero kwivuna abansi. Bagirizwa korohereza no gushigikira ibikorwa by'umugwi wa Wagner w'abacangiro b'Abarusiya muri Mali. Ivyo bihano vyafatiwe intwazangabo zitatu zo mu gisirikare cya Mali, nabo ni Sadio Kamara mushikiranganji rero kwivuna abansi, afise kandi ubwenegihugu bw'Ubufaransa Colonel Alu Boy Diara na Lieutenant Colonel Adaba Bagayoko bombi bari mu gisirikare kigwanira mu kirere cya Mali. Abategetsi ba Amerika batangaje ko hari ibyemezo ko abo basirikare b'intwazangabo bagize uruhara mu bikorwa bigayitse by'umugwi Wagner muri Mali. Ni mu itangazo ryashyizwe ahabona n'ubushikiranganji bujejwe ikigega muri Amerika. Brian Nelson chegera cy'umushikiranganje w'ikigega aje rwiperereza kubijanye n'iterabwoba n'amafaranga y'imigwi y'abagizi ba nabi yasubiwemo avuga ko ingingo ya leta ya Amerika yafashe ku munsi wa mbere yerekana ku mugaragaro ko abategetsi ba Mali borohereje ugushinga imizi kumugwi Wagner muri Mali mu kiringo cy'imyaka ibiri irangiye yatangaje ko abo bategetsi batumye abanyagihugu bageramirwa n'ibikorwa bihungabanya umutekano kandi bihonyanga agateka ka muntu vyo mugwi Wagner ni mugihe kandi batumye uwo mugwi ucukura amatungo y'ico gihugu ku nyungu zawo mu bitero ukora muri Ukraine muri Denmark umugwi w'abagwanya idini rya Islam bise Danish Patriots baturiye ibitabo vy'ikorowani imbere ya ambasade za Misiri na Turkiya mu gisagara cya Copenhagen ejo ku munsi wa kabiri ibyo bitabo bifatwa nk'ibitagatifu mu idini rya Kiislam kandi biheruka guturirwa n'intagondwa z'uwo mugwi muri Denmark na Sweden birashavuza abayisilamu Oriane Tanisha Karaduha ibindi kuri iyi nkuru
Iryo turirwa ry'ibitabo bya Koran ryagizwe mu myerekano yateguwe n'akagwi kitwa Danish Patriot. Ako kagwi k'intagondwa zigwanya idini rya Islam kabikoze mu gisagara cha Copenhagen kuri uno munsi wa kabiri. Ibyo bibaye mu gihe haze indwi zitari nke habaye myerekano muri Denmark no mu Sweden yashavuje abayisilamu cyane. Mu myerekano yabaye muri ibyo bihugu abaserukizi bavyo bavuze ko banegura iturirwa ry'ibyo bitabo bitagatifu by'idini rya Islam ariko ko badashobora kubihagarika kubera amategeko yaho akinga ukwishyira no kwizana mu gushikiriza ibyiyumviro mu ndwi iheze naho imyerekano yabaye muri Iraq abayirimwo baraturiye inyubakwa y'ubuserukizi bw'igihugu cya Sweden mu gisagara cya Baghdad buratokomba Ejo ku munsi wa mbere umushikiranganje wa Iraq ajejwe imigenderanire n'amakungu yasabye ibihugu by'ubumwe bwa Buraya kwihweza neza amategeko bavuga ko yerekeye uburenganzira bwo kwishyira no kwizana mu myerekano n'isano riri mu guturira igitabo cya Koran.
Mubandanye kumviza radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet we akaburungu radio yacu vewa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook vewa radio yacu mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi Leonard Manirakiza niwe yahawe imirimo yo kuba umushikiriza manza mukuru wa Republika. Yemejwe n'abagize inama nkenguzamateka asubirira Sylvestre Nyandwi ari muri ayo mabanga kuva mu kwezi k'umunani mu mwaka w'2016. Umushikiranganje rero w'ubutungane yatangaje catumye Nyandwi akugwa muri ayo mabanga. Eroje wiri kaneza dufite inkuru y'Idonido.
Inama nkenguzamateka isasa ku murwa mukuru wa politiki giteganiyo yemeje Leonard Manirakiza kuba mushikiriza manza kizigenza wa Republika kuri uyu wa kabiri yatowe ku majwi 38 kuri 39. Umushikiranganje w'ubutungane niwe yayaruye gutanga mu nama nkenguzamateka umwidondoro wiwe. Domine Banyankimbo nanti yigeze yavuga icyatumye Sylvestre Nyandwi yahora aramutwaye mabanga kuva mu kwa munani 2016 ayabagozwamwo gusavuze ko mushasha azanye ubwira bwinshi. Umushikiriza manza kizigenza mushasha aturuka mu bwoko bw'abahutu uko biteganywa n'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha. Imvukira y'intara ya Muramvya hagati na hagati uwo yasubiriye nawe n'umuhutu wo mu ntara ya Bujumbura mu Burengero. Manirakiza yazwi cyane igihe yari umushikiriza manza mu ntara ya Muramvya avukamwo aho hagati y'ukwa gatandatu n'ukwa munani 2016 yafungisha abanyeshuri bagera kuri batandatu bari basibanganije ifotoranya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu bitabo by'ishure. Anazwi kandi nk'umwe mu bashashe mu rubanza rw'urupfu rwa Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere yatowe mu nzira ya demokarasi akicwa amaze amezi atatu gusa ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Baba bari mu ibohero rya Gitega canke ababuranye badahari bose bavuze ko umunyororo baciriwe harimwo gufungwa wo guherayo ari icyemezo cya politiki atari ingingo y'ubutungane. Ubu yari muri sentare nta inyuzwa akaba yari umwe mu bakuru b'amaservise. Kuri uyu wa kabiri yemererwa icyarimwe n'abandi bacamanza umunani baroye muri urwo rukiko rukuru mu gihugu. Munyamategeko Dieudonne Bashirashize yahoze ari icegera cy'umukuru w'urwego rw'abanyamategeko muri Afurika y'ubuseruko akaba ari no mu runani Kavib rurikiyemo abashingwa manza baburana ku byaha bihanwa n'ubutungane makungu avuga ko umurwi mushasha abarundi bawiteze ko byinshi narijya utowe mu gihe umukuru w'igihugu ubwiwe amazi gihe yidoga ku ico gisata kibangamiwe n'ibiturire n'ukutigenga.
Abacamanza bashasha bahejeje kugenwa muri sentare nta inyuzwa y'u Burundi n'umushikiriza manza mukuru wa Republika y'u Burundi baje mu gihe umukuru w'igihugu amazi gihe kinini yidoga avuga ko ubutungane bwazingamitswe n'igiturire bukazingamikwa kwa no gukoreshwa n'abahambaye kugira bakingira inyungu zabo canke kugira bacireishe izangondagonde inzira karengane abarundi rero bazoba biteze ko byinshi babiteze ko ibintu byinshi bihinduka
amazina y'abacamanza n'umushyikiriza manza akizigenza wa Republika yari yemejwe kuri uyu wa mbere mu bikorwa by'inama nkuru y'ubutungane n'urwego rurongowe na president Evariste Ndayishimiye icegera ciwe muri ayo mabanga nije hangenda banka yahoze y'umushyikiriza manza akizigenza avuga ko abagenwe bose y'abakenyezi n'abagabo babushitse kandi bazofasha kugira imanza z'umurengera muri sentare nta inyuzwa zigabanuke
nkako nkuko byashikirijwe muri yo sentare huzuyemo imanza nyinshi cyane kandi aho nyene igitigiri cy'abayigize ari gitoyi cyane igihe ry'abandi bacamanza rero rizotuma izo manza zigabanuka gutyo abenegihugu baruhuke kwama barindira gihe kirekire ko imanza zabo zicibwa abagize inama nkuru y'ubucamanza bamaze kwiheza neza amazina y'abashikirijwe ngo bagenwe mu mabanga atandukanye basanze ari abagabo n'abakenyezi babikwiye ufatiye ku buhinga ubukerebutsi n'ubwitonzi basanzwe babaziko baca barabemeza bose
nagenda bankamenyesha ko umukuru w'igihugu ararwishinga n'igisata cy'ubutungane
ku bindi bibazo byo kwigwa n'inama nkuru y'ubucamanza nyiricyubahiro umukuru w'igihugu yatangaje ko bigiye kwicarirwa bimwe biboneka kugira ngo bizotorerwe umuti urama ati ingorane zihanze ubutungane ni nyinshi kandi zihambaye
umunyamategeko washyira ishize we asanga hakiri kare kugayira abagenywe cyangwa kubashima naho muri kahise atakintu gikomeye bakoze mu guteza imbere ubutungane
ku bacamanza cyangwa no kumushikiriza manza nta kintu kinini umuntu yovuga cyo bacara baranze muri kahise mu bijyanye no guharanira ukwigenga k'ubucamanza ariko kumburengera baronse umwanya wo kwerekana ico bashobora guterera ku kugira ngo ibintu bihinduke ritararenga rero nta uritera ingata umuntu nibaza yuko yobaha umwanya akaraba ibyo bakora muri kahise ari bamwe bamwe ubona bakoreshwa muri ibi na biriya ariko abarundi bakaba biteze kuraba bafatiye ku byo umukuru w'igihugu yaragize iminsi avuga ko yifuza kuraba ibyo bakora nta muntu rero byose inziriza ngo hari igitangaza baje gukora ariko umuntu azobarabira kubikogwa
ubaje ku butegetsi mu 2020 ngibiri prezida Evariste Ndayishimiye yumvikana kenshi yaraye abacamanza n'abakora mu gisata cy'ubutungane mbere avuga ko n'amategeko bakoresha benshi batayasoma uhereye ku ibwirizwa nshingiro akatari gake yagabishije kuzobafuta umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe we yagabishije mu kwindwi uyu mwaka uheze ko abacamanza bakomeje kwigenza nabi bashobora kuzosubirizwa n'abashingantahe b'intahe yo kumugina bacimanza mu mitumba n'uducimbiri eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Leta y'u Rwanda yatanze iminsi 15 ku bakorera ubucuruzi mu karere ka Rubavu muri centre y'ubucuruzi y'amahoko ngo babe bakuyeho amazu bakoreramo ubutegetsi buvuga ko biri mu ntumbero kwirinda ibindi biza bishobora gutera muri ako karere k'uburengero Gloria Tuyishime yadukurikiraniye iyi nkuru
Centre y'ubucuruzi y'amahoko iherereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanama iza guhahirwamo n'abaturage bavuye mu turere dutandukanye tw'uburengerazuba turimo Ngororero Nyabihu Rutsiro ndetse n'abaturutse mu mpande zose z'aka karere iherereyemo bamwe mu baturage bemeza ko imaze imyaka isaga 70 ikorerwamo ubucuruzi ku wa kane ushize ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bitegetswe na Minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse minema bwategetse abanyamazi y'ubucuruzi muri iyi centre y'amahoko ko mu minsi 15 baba bamaze gusenya amazu arenga 200 kurira kuko aho twasanze babitubwiye ni nyuma yuko amwe mu mazu y'abaturage n'ay'ubucuruzi agiye ari akamenyetso kagaragaza ko adakwiye kongera guturwamo cyangwa se gukorerwamo kuko yashyira ubuzima bwabo mu kaga ibi biri ku mazu ari muri metero 10 hafi y'umugezi wa Sebeya Munyaneza Vincent umwe mu bikorera wari ufite inzu y'ubucuruzi aha muri centre ndetse yari afite ibicuruzwa bihagaze agaciro k'amafaranga miliyoni 10 z'amanyarwanda aganira n'ishuri rya Amerika yatubwiye ku cyemezo cyamutunguye ndetse cyamuteye ihungabana impamvu umuturage avuga ibi ngo nuko inzu ya rideni rya banki
yewe nishuzaga ibintu bifite nibura agaciro ka miliyoni 10 kandi nari ndi muri Tanzania kandi n'inzu nakoreragamo yari iyanjye uyu munsi wa none rero ifite deni rya banki ngomba kwishyura kandi iyo nzu yayitanzemo ubugwate muri banki ndamutse mvuye aha ngaha nkagenda kwishyura banki byaba ari ikibazo
uyu mucuruzi yatubwiye ko kurihira abana be amashuri ataba kibishoboye
ikindi cya kabiri abana kwiga urumva kiba kiba kibazo kuko niho ubuzima bwanjye bwose bwa buri munsi niho buri niho mbyukira niho nirwa
Mukakamari Olive nawe afite iduka ricuruza ibijyanye n'ifu y'ubugari ku myaka ya 70 n'isago aribaza ikizamutunga mu gihe ntacyo akibashije gukora uretse ubucuruzi
akarangana dufite nuko hari abagiye kwasenya niho twakuraga menervara y'abana nkanje murarona ndashaje ni pasiyo nari nsigaranye none nibahankura ndajya he ko batatirangiye naho kujya
kuri umuturage we ngo mahoko ni igihugu ku baturage bayituriye ndetse bayikoreramo
mahoko bwayo mahoko ni igihugu twese nabo twabona amaboko yateye igihugu cyacu niho twubatse niho watugize bafite umutungo muri make umutungo bafite utunze abantu benshi bivuga ngo nta muntu ufite umuryango hano uri mu cyiciro cya mbere nta mwana w'umuntu ufite inzu hano wagwara bwaki n'abana bacu aya mazu niyabariye isura hano Kanama abaturage babo bafite ni maho
icyakora ari cyo umwe mu baturage benda gusenyerwa amazu batekereza bakora mu kimbo cyo kugira ngo leta isenye santire bamaranye imyaka yose
icyifuzo dufite ni uko leta yacu ubumwe nk'uko ikunda abanyarwanda ya rero buryo ki idufasha ntituve mu santire yacu ubucuruzi bwa mahoko cyane ko imaze imyaka myinshi ihari ikindi ndashaka buryo kibungabunga ahasenyutse cyangwa ahangiritse hanyuma tukongera tugatuza tugashaka uburyo twiteza imbere cyane kuko n'ahandi hantu twakwimukira dufite
ubuyobozi bw'urugaga rw'abikorera mu karere ka Rubavu abaturage baherereyemo ntacyo bwabashije kudutangariza ku byerekeranye n'iki kibazo yewe n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu nuko kuva ku munsi w'ejo kwimura abantu uko biteganywa mu itegeko ngenga nimero 18 akarongo kaberamye 2007 ryo kuwa 19 z'ukwa kane 2007 ryerekeye uburyo bwo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange riteganya ko bikorwa gusa habanje gutangwa indishyi ikwiye ubwo guverineri w'intara y'uburengerazuba itegeko Francois aheruka gusura akarere ka Rubavu mu minsi ishize we yavuze ko hari amazu atarasenywe n'ibiza ariko bigaragara ko yashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga yemeje ko nta kindi cyakorwa uretse kwimuka ku bafite ubwo bushobozi
hari amazu ubwabo yasenyutse ariko ashobora no kuba itasenyutse yasigaye ihagaze ariko aho hantu ibiza bigarutse byamutwara abo rero bo bazimuka twamaze kubona aho tuzabimukira abadafite ubushobozi leta izabafasha abifite bashake uko bahava kuko ntabwo bajya kwiyahura n'ubundi ngo bagume ahantu n'ubundi batazaramba ahantu batazaba
gusa bamwe mu baturage bemeza ko baramutse bahawe ingurane z'amazu yabo y'ubucuruzi bakomeza akazi kabo nta nkomyi uretse abacuruzi abaturage bafite ikimenyetso cyo kudatura mu mazu yabo bakomeje kwibaza uko bizagenda aba ni bamwe muri bo
kandi si nzi niba dushobora kwimurwa tugakomeza kugira uburenganzira mu butaka dutuyemo no mu mago twari dusize aho rero ng'abaturage tunahagira imbogamizi kubera ko ntabwo waba ari utuye ahantu hujuje ibyangombwa ufite n'ubutaka burenga hegitari ngo wishimire kwimurwa ngo ujyanwe ahandi hantu uzatura mu buryo bubangamye n'imirire ari naho ukura ibyo kurya
iki cyemezo kiramutse gishyizwe mu bikorwa ba nyirimazu bose baba batakaje miliyari zisaga eshanu kuko umuryango umwe gusa kugeza ubu uhabwa agaciro ka miliyoni 25 Gloria Tshishime ijwi rya Amerika Irubavu
mu Burundi ibiciro by'ingendo mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara zose z'igihugu byaraduze ni nyuma y'iduga ry'ibiciro bya essence mu ndwirangiye n'inkuru ya Tereve Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda
ingingo yo kuduza ibiciro byo kwiyunguruza yatangajwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo kunguruza abantu n'ibintu ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere kubiyunguruza baba mu gisagara cha Bujumbura baje mu makariti atandukanye hiyongereye amafaranga hagati ya 50 n'ijana y'amarundi naho kubaja mu ntara zo hagati mu gihugu hiyongereyeho hagati y'amafaranga 1,500 umushikiranganje w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi Marie Chantal Nijimbere yashikirije icyatumye duzu byo biciro byo kwiyunguruza
dufatiye kwishingwa y'ibiciro z'igitoro biheruka kuba itariki 21 mu kakaro mwaka w'2023 twisunze ineza y'abakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu na bene kwiyunguruza nyene ubushikiranganje bw'ubudandaji mu gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bushinze ibiciro byo kwiyunguruza
ijwi rya Amerika yavuganye n'abanyagihugu bariko barafata ingendo zija mu ntara zitandukanye z'igihugu zirimo Gitega bavuga ko bashimishijwe n'ibyo biciro kuko kare bahora bariha amafaranga menshi kurusha yashizweho
cyangingo jewe na yaciye neza cyane kuko turaje ibeshaho twagira ko fashe kumva ari byiza cyane kare mu gushika Gitega twarariha 15,000 ubu turaje 9 yego 9 niyo tuza kuriha n'imiryango twaje duhebana ufite imiryango kure tubashobora kuvuga ngo uze kuraba imiryango
urabona nko kuzi ni Bujumbura niho hari amapolio makuru cyangwa Gitega mugo ntibajya kwifuza bitewe n'uburyo burebe
na vyakiye neza kuko na namfisa ya makuru na yumviye
bakifuza ko ubushikiranganje bubijejwe bwo kurikiranira hafi ishigwa mu ngiro y'iyo ngingo kuko n'ubusanzwe ibiciro byari bihasanzwe mu myaka iheze bitubahirizwa
Kushikana juga pasha onjengo, lukuli hongo boshi la hona bakuli chila na makale lako uyonze yuwa hirizwa, kuhisho vichi yuwa yu hirizwa, kuhuko basho wa kuhichi kamucheza, niba chuba hirizwa. Haba jeli mtetano, bai pashe muminwe, niba dhubitu zioge ndani itashane.
Na hoviruko, abunguru za banu nibinu, bazuni hawa shoferi, bavuganyi na wakunziwishu iji Amerika, wabo ni wakila neza, igichiro cha shinzwe. Vere kanako mri yongingo, harimunga gahaze, bivanya ni igichiro chigitoro. Giheruka kuduzwa
turazi ni igiciro cy'igiciro cyaduze muri make abya 50 bashize ko sinavuga ko amafaranga kwiye turabona ko nka essence bashize ko majana 150
cyane yakire neza ko majana 5 kuko twebwe ku station twasanze tunywa transferit kandi zako amahiri 224 ko twaratunywa ariko bizako ajya majana 5 urumva hagiye ko amahiri 10 na majana urumva ko madukorera mu buhombe Nishiti manafuzengi kashikiri chiyo mbiro, bayo kutongela kuma ala makema kiki umina atano buti. Nekotu kalikuwa mazikulara, kuna hako tulabi harula leta mugi tala vishi ingi. Mugi, mugi ayo kwa ngangisha atano mkwetu kwa kumye mbuhome.
Abu wa shoferi wa gasaba kuigichiro choku yunguruza, choduzwa kurusha icha atangajwe nubushikira nganji.
Kwa shangu waga hongi, kugira kwa hawa shikwari chikidoga, neo vizawazi hizo, hamze kuhono, mbara wala rimeze, kugitoro.
Aja minongita no, nukwa kota samadzi.
Kachitu mamu bombe mwini mwe, ayo sengi sabuja bayadu tukwa ayo majamaki.
Kubijanye n'iyubahirizwa ry'ibyo biciro byo kwiyunguruza byashizweho n'ubushikiranganje bw'ubudandaji umushikiranganje Marie Chantale neje imbere arahumuriza biyunguruza ko bizokurikiranwa ahamenyesha ko ibyo biciro bishasha bitegerezwa kumanikwa mu mamodoka yose
abunguruza abantu n'ibintu basabwa kumanika mu miduga yabo ibi biciro abajeje intwaro hamwe n'ibisata byo kugenzura uruja n'uruza mu mabarabara basabwe kudufasha mu yubahirizwa ry'ibi biciro bishinzwe mu gihugu cyose no kugenzura ko ibiciro bimanitse mu miduga iyunguruza abantu
ku kibazo cy'abashoferi basaba ku biciro byashyizweho bisubira kongerezwa ijwi ry'Amerika yagerageje kurondera ababishinzwe muri ubwo bushikiranganje bw'ubudandaji rirabakena gusa mu itangazo ubushikiranganje bwasohoye risigura neza ku biciro byatangajwe bitegerezwa gutangura kubahirizwa ku bitangazo risohotse kugenekerezo rya 2024 za kuno kwezi mu gihugu hose Serive ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu mwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no muhe tugezemmo mwateguriye kandi mushikizwa na Thomas Camilin.
Mwaramutse neza ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 7 1948 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe Harry Truman yaciye ivanguramoko mu ngabo z'igihugu ikaze mu kiganiro Amerikana Abahanga mu by'amateka batubwira ko abirabura ba mbere na mbere bageze mu cyaje kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1619 barabacakara muri koloni z'abanyaburayi ku mugabane wa Amerika nyamara barwanya intambara zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera ku ntambara y'ubwigenge yatangiye mu 1775 kandi nta burenganzira na gato bari bafite Icyo gihe koloni z'Ubwongereza 13 zishyize hamwe zirwana nabwo kugera zitsinze zikora Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu kimwe rukumbi. Byibura abirabura 5,000 barwaniye Amerika naho abandi bagera ku 20,000 barwaniye Ubwongereza. Ubwo ariko ntibabaga bavanze n'abazungu. Abazungu babaga bari mu mitwe y'ingabo zabo yihariye n'abirabura bikabuko ariko bo bategekwa n'abaofisiye b'abazungu niko byakomeje mu myaka 170 yose yakurikiyeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi buri gihe abirabura baritwaraga neza usibye mu kazi k'ingabo abasirikare b'abazungu n'ababirabura kimwe no mu buzima busanzwe bw'igihugu muri rusange bari bafite amavuriro ya gisirikare amashuri y'abana ubunywero uburiro ubwiherero byose bitandukanye imishahara yabo nayo yarasumbanaga cyane kuva mu kwezi kwa 7 1932 Benjamin Oliver Davis Jr yize ishuri kaminuza ry'ingabo z'igihugu rya West Point riherereye muri leta ya New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu myaka ine yose yahamaze, bagenzi be b'abazungu biganaga bari baramuhaye akato gusa kubera ibara ry'uruhu rwe. Ntawe bigeze basangira icyumba yabaga wenyine. Yariraga ku meza ye ya wenyine. Yari afite ubwiherero bwe wenyine. Bamuvugishaga kandi kubirebana n'akazi byonyine gusa. Bibwiraga ko azageraho agacika intege noneho akiyirukana mu ishuri ubwe. Ahubwo byamuteye ingufu nyinshi, ariga atsinda ari mu ba mbere. Yarangije mu kwa gatandatu 1936. Yari abaye umwirabura wa kane mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari utsinze muri West Point nyuma ya Henry Flipper mu 1877, John Alexander mu 1887 na Charles Young mu 1889. Ubwo kandi yari abaye ofisiye wa kabiri w'umwirabura mu ngabo z'igihugu zose muri uwo mwaka w'1936. Undi yari asanze ari ofisiye w'umwirabura ni se umubyara Benjamin Oliver Davis Sr. Davis Jr. yazamutse mu mapeti aza kuba umwirabura wa mbere na mbere winjiye mu rwego rw'abajenerali mu ngabo zirwanira mu kirere. Yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru mu 1970 ari Lieutenant General w'inyenyeri eshatu. Mu kwa 12 1998, President Bill Clinton yamuzamuye mu ntera kandi yari yaravuye ku rugerero, amwambika inyenyeri ya kane ya General, ari naryo peti ryo hejuru mu gisirikare cy'Amerika. Mu buzima bwe bwose, Benjamin Oliver Davis Jr. yaharaniye kwivangura amoko ricika mu ngabo z'igihugu. Imiryango iharanira uburenganzira bw'abirabura nayo yashyize igitutu kinini kuri guverinoma kugira ngo irangize iki kibazo muri rusange no mu gisirikare by'umwihariko. Ijwi rya Amerika. President wa 33 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Harry Truman, wategetse kuva mu 1945 kugera mu 1953, niwe washyize ingufu nyinshi za guverinoma ku kibazo cy'ivanguramoko mu ngabo z'igihugu. Kuri we, nk'uko yigeze kubyandika, ivanguramoko ni indwara imunga abantu, ni shitani evil mu cyongereza, tugomba guhangana nayo aho igaragaye hose. Yagiranye inama nyinshi n'intumwa z'abirabura kugera rero igihe afashe icyemezo nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu aciteka executive order numero 9981 ku itariki ya 26 y'ukwa karindwi 1948 ritegeka ko ivanguramoko ritemewe na gato mu gisirikare mu nkingi zacyo zose. Mu 1998 ku munsi w'isabukuru y'imyaka 50 y'iri teka, nyakwigendera General Colin Powell wabaye umwirabura wa mbere na mbere kugeza ubu wategetse ingabo zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaravuze ati kuva icyo gihe igisirikare nirwo rwego rukumbi rw'igihugu. Umwana w'umwirabura yatangiye kugira amahirwe hakurikijwe ubutwari bwonyine gusa hatitaweho ibara ry'uruhu rwe. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Jote mwalimu duteza matwi ahani hirigani rafiza kishubirangiriye, turawashimye cyane ko mwahisemo mwagu kwirikira Ijwi rya Amerika. Turawashimye kandi na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibiganiro. Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibiganiro. Kuri mikoro mwari kumwe na Anja Fideni Yongabo. Mugira mahoro n'ibihe byiza, mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Mahoro ni mi gisha, agere kumutima tubifurije kuramba.